Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Nakanyamuneza kuri mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe kaje makuru yo kuri no munsi wa gatandatu turegene kenezo rya 19 na mukiza mwaka 2023. Amakuru tugira tubashikirize agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi ikwiye guhagarika ibikorwa byo gutandukanya abarundi mu kureka kuguma yemeza ko ababuze abantu mu 1972 ari abahutu gusa. N'impanuro itangwa n'umuhari Map Burundi Buhire. Ibyo biriko biba mu gihe abarundi bibuka kuri uyu wa 30 ndamukiza inzirakarengane z'abanyeshuri 40 bo ku seminari y'Ibuta bagandaguwe n'umuhari wa Rwanda ico gihe FDD. Imyidogo ni myinshi mu bacungera ibibanza vy'itandarizo mu isoko nkuru ya Rumonge. Imvongo nuko bamaze amezi atatu badahembwa bagasaba ko botunganirizwa kuko ataco bakironka batungisha imiryango yabo. Kuko mubimenyere ku minsi yose ya gatandatu tuza kubashikiriza ikiganiro ku isoko cy'urunani rw'amaradiyo. Uno munsi tubabwira ibijanye n'ingingo iherutse gufatwa n'ikigo SNC ihagarika indirimbo zigera ku 31 zihogwa yuko zicafuza imico n'akakaranga by'u Burundi. Ndasubiye kubaha ikaze mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Abarundi bari bakwiye gufatira karorero keza k'urukundo ku banyeshuri bo ku seminari y'Ibuta berekanye aho bose bemeye kwicwa bativanguye mu bwoko kuko bari abavukanye. Bishikirizwa na muganga Claude Minani arongoye ishirahamwe abagenzi b'abamaratiri b'iseminari y'Ibuta. Ni mu gihe w'igenekerezo rya 30 ndamukiza aho bukera ari umunsi wo kwibuka abanyeshuri 40 bishwe banse kwitandukanya hishimikijwe ubwoko bwabo bakemera kugandagurwa n'umuhari wa Rwanda ico gihe FDD ari we wahindutse umugambwe SNDD FDD utwara igihugu no munsi. Hakaba haciye imyaka 26 bagandagurwa. Muganga Claude Minani:
rero uyu munsi ni umunsi uri hejuru guhimbaza imyaka 26 iheze naho harimo akababara yuko twabuze tutabantu abangiye bakiri bato kari kazoza ku Burundi. Turahimbaza yuko bagiye berekanye urukundo rukomeye kumwe bushoka hagati y'abahutu n'abatutsi. Hama n'ikindi naho harimo umubabaro harimo n'insinzi. Intsinzi igenda hejuru y'amoko, intsinzi igira hejuru y'intara, intsinzi igira hejuru y'imyaka, intsinzi igira hejuru y'ubwanko bw'inzikira. Nibaza ko abarundi bose bo higira ikintu gikomeye umuvukano, tukumva ko tuva ku Mana turabavukanye twose rimwe, turabarundi twese kugira igihugu iterekije imbere kigwe mu kagacaciyemo. Nico niyo mpamvu rero asosiasiyo yitwa abagenzi b'amaratiri b'Ibuta yatangujwe n'abantu biyaciye Ibuta b'amaratiri yagize guhimbaza uwo munsi muri Paris mu Bufaransa, yahuje abantu batari bake kugira bibuke izo ntwari zishobora ku muco w'isi yose, umuco w'Ibuta kandi umuco uhera ku kigongwe, umuco uhera ku rukundo. Nicubaza ko mesaje y'uno munsi ni kuvuga bati dukundane turabavukanye, hama umuvukano ukomere, umuvukano uri hagati y'abonse rimwe kandi tuba ku Mana twese. Kandi nico kizokiza u Burundi umunsi umuntu twese yuko dusangiye gupfa no gukira.
Abarundi rero ngo bategerezwa kuja hamwe bagakura icigwa ku mabi atandukanye yashikiye u Burundi. Ako kamo na kumuhari Map Burundi Buhire wasohoye ugwandiko kuri wa 29 mudamukiza wo muhari ukaba uhamagarira leta kureka gukora ibitandukanya abanyagihugu. Liberani bashira kandi avugira uwo muhari Map Burundi Buhire afatira cyane cyane ukarero ko mwaka w'2022 aho leta y'u Burundi guma yemeza ko ababuze abantu bari mu bwoko bw'abahutu gusa. Ati abarundi bose barabuze ababo Libera ntibashira kandi
umuntu abiratsi aho Burundi bugeze uno munsi tukaraba ubwicanyi bwabaye kuva twikukira gushika uno munsi harageze ko abarundi kwikwitagashe tukaraba iyo tuja tutibaga ivyabaye twubakire kuri ayo mabi yose yabaye no kurandurana n'imizi ubwo bwicanyi bwose bwabaye haba muri 65, 69, 72, 88, 93 gushika uno munsi ntibagiye ibyabaye mu 2015 aho itariki 26 umwana atakwize imyaka 15 Nepomuscène ukomeza amahoro yica umunyamaswa n'umusirikare w'igihugu n'ibindi byaciye bikurikira kuva iyo tariki gushika uno munsi ugwaruka gwarahaboneye ibyo byose ninguko umenga ntacu vyatwigishijwe bw'abarundi ushika naho bamwe bamwe biha uburenganzira bwo gucagura ibisigarira by'abantu bakabaha ubwoko bumwe ibyo ni kuryanisha abarundi ariko gituma rero umuhari w'ikogwa nkunda gihugu Maprundi Buhire wasohoye ubwo rwandiko tugira tuti ubona abarundi twese twarabuze twanahuza bose babuze ababo nta murundi n'umwe n'uko nabivuze atabuze hanyuma turabire hamwe ingene totegura kazoza cyane cyane kugwaruka tutubakiye ku macakubiri ahubwo twubakire kumwumvikano kurunani rw'abarundi bifuza amahoro n'umutekano mu Burundi kugira dushire inguvu hamwe twubaka Burundi tuteze imbere mugabo dufatanye munda kahise twumvikane tuti plus jamais ça.
Turabandanya n'amakuru twabateguriye indero y'abana itegezwa kuri azishinga y'aba leta ababyeyi nabo bose bafasha mu gisata cy'indero kugira ngo abana b'abarundi bazogire kazoza keza ivyo bivugwa n'umuhari inamahoro w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ni mugihe mu ntara ya Muyinga bajejwe intwaro n'amashirahamwe yitagateka k'abana bamenyesha ko muri iyo ntara hari abana 200 bari mu ibarabara kandi bakaba ataninyishu babona iriko iratorerwa ico kibazo. Mali Louise Barichako arongoye umuhari inamahoro avuga ko ico gitigiri ari kinini cyane agasaba nyabona abo bose begwa n'ico kibazo gufata iya mbere kugira ngo batorere inyishu ico kibazo. Mali Louise Barichako
umuhari inamahoro ubona ko ico kibazo kidakwiye gufatwa minenegwe kubona ico gitigiri kingana gityo umuntu acabona ko hari kibazo gikomeye muri iyo ntara no mu gihugu mbega ziba bitumwa n'ubukene ababyeyi bakaba baburaniwe ntibashobore kuba bacitaho abana babyaye canke ko bari uko imiryango itacitaho bikwiye ubuzima bw'umuryango aho rero umuco n'akaranga kacu ziba byaratosekaye by'ukuri ikindi cyo bituma ko bari uko atagaciro gakwiye ababyeyi bagiha indero n'ishuri bibaye gutyo kazoza k'abana bacu tuba tukazeye hehe kazoza ku Burundi tuba tukazeye hehe ico jewe mbona nuko tugize ikibazo kingana gutyo mu ntara imwe gusa y'igihugu byari bikwiye kuba umutwaro ukomeye kubarongoye igihugu cyose kazoza ku Burundi nta handi tukazeye atari kuri abo bana nyene none tuzosoroma ico tutari mu bintu turinda gushiramwo ingufu nyinshi n'uburyo bwinshi hari gisata kijanye n'ukurera no kwigisha abana b'u Burundi ku rugero ruzoruha agaciro iteka n'ubushobozi bwo kubaka igihugu cyabo arico gihugu cyacu umubyeyi atitayeho umwana wiwe abakoze icaha birakwiye ko yosubizwa ku murongo yaburaniwe akaburi cyaha abana leta igomba gutora inzira zo kumufasha kuko era ngo abashire ku nzira nziza bazocita ibiyererezi abasezi n'ibisahuzi ntihakagira umwana n'umwe ayerera ngo bifatwe nk'ibisanzwe abajejwe umutekano nibamushikirize ababijejwe bashikira umubyeyi wiwe bafashanye gutora inyishu ku kibazo coba kihari kubera ibibazo byinshi Uburundi bumazemwe iminsi birashoboka kandi ko hoba hariho abana benshi babyawe n'abatari biteguriye kubyara bakaba batagiraho babare n'ico gica kiba igikogwa c'umuryango ca leta n'amashirahamwe abifashamwo birakenewe cyane ko hoba ibiganiro n'inyigisho bihoraho kubyerekeye amabanga y'ukurera kuba ku muryango no kwigisha ugwaruka kw'amagwitayeho gukorera kazoza keza je yatabyigishijwe ntazovyigisha ico kikaba ari gikogwa ca twese nk'abavyeyi nk'abarundi nk'abarajwe ishinga n'amahoro n'iterambere ry'igihugu ca
tubandaniriza makuru twabateguriye mu manuko b'igihugu abararira ibibanza by'ibidandazwa mu isoko nkuru ya Rumonge baridoga bavuga ko bamaze amezi atatu badahembwa amakuru ava muri iyo ntara akavuga ko boba bariko bagwa mu morero zinyinyurana hagati y'inamunozwa jambo ya komine Rumonge na komite ijejo gutunganya isoko bakaba basaba ko botunganirizwa kuko ataco bagishoboye gutungisha imiryango reka iyo nkuru tuyibaze Alain Majesté Barenga
Amafaranga 3000 niyo tozwa n'abadandaza mu isoko ya Rumonge agenewe guhemba bararizi b'isoko ya Rumonge abadandaza yatozwa bamaze kugira amakenga yiyaja batu ibibazo umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirako buca mu rugendo yagize mu ntara ya Rumonge ico giye ategetse guhagarika itozo ry'amafaranga atazwi yaja inama ya komine Rumonge nayo nyene yarahagaritse itozo ry'amafaranga amakuru ava mu ntara ya Rumonge avuga ko mine yatoje amafaranga amajana 8 ku mudandaza ica ihemba bararizi bose amezi atatu bari baheraniwe komine yashitegeka abarongo isoko gutoza amafaranga amajana 8 buri kibanza c'isoko gutyo abo barari isoko babandanye bahembwa inyuma yaho abarongo komite ijeje gutunganya isoko bararahiye bararenga ko yamahera adakwiye ngo nibahabwe uburenganzira nyabuna bishingirayo batoza Amakuru ava muri bamwe mu badandaza b'iyo soko avuga ko urongo iyo komite y'isoko ya Rumonge yahunze nyuma yo kwegeranya amafaranga menshi yaragenewe abazamu bakabibonamo ubusuma bukabije abarari isoko mu ntara ya Rumonge bamamiza amezi agomba arenga atatu barara mu mbeho ikonyoze banyagirwa bakaba batariko bararonka agashahara kabo basaba gutunganizwa kugira nabo batunga imiryango radio inzamba gateka kawe twarondiye ndayegamiye na Cre arongoye komite y'isoko ya Rumonge kino gihe kugira tubwire ibyako gahembo k'abarari isoko aho byo babigeze telefone yiwe yari izimije
inzamba
Radio Inzamba agateka kawe turabandanya amakuru twabateguriye ubu naho numwanyo higaniro ku isoko uno munsi cyo kiganiro kiza kuraba ibijanye n'ingingo iherutse gufatwa n'inama ikigo cy'igihugu kijeje gucungera amakuru mu Burundi sense ingingo ihagarika indirimbo zigera ku 31 zihogwa yuko zicafuza imico n'akaranga by'u Burundi ku isoko mugishikirizwa na Pierre Gahungu
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Inama y'igihugu icungera ibikorwa by'ibimenyesha makuru sense yaramenyesheje ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2024 ndamukiza umwaka w'2023 kwihagaritse indirimbo 31 z'abarundi n'abanyamahanga kuko zicoza imico n'akaranga by'u Burundi iyo ngingo ikaba yatumye bamwe mu baririmbyi bagira ico bayineguye iyo ngingo ya sense yobije nk'umuti urama kugira ingendo ihinduke mu baririmbyi Inyishu y'icyo kibazo ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2029 ndamukiza umwaka w'2023 mukabyishikirizwa na Jewe Byagahungu kaze garukira imbere y'abamenyesha makuru urongoye inama y'igihugu icungera ibikorwa by'ibimenyesha makuru sense yaramenyesheje ko amwe mu makosa yakozwe n'ibimenyesha makuru mu mezi atatu aheze harimo ugucyoza imico n'akaranga kugira igarukigwe Vestine Nahimana yaciye afata ingingo ihagarika indirimbo 31 zahora zivuzwa mu maradiyo n'amateleviziyo
harashoboye gushikwa ko indirimbo zitari nke mu gucyoza imico n'akaranga by'u Burundi kwibaza ko inama nkuru ijejwe gucungera amakuru mu Burundi ifashe ingingo yo kuzihagarika guhera kuri no tariki nyene izo nazo zikaba arizi zikurikira ya mbere araryoshe mpamagara umunyuka nyashi ikinyafu hindukira ikigori body by the one the fizzle nyaranja akadaje inzoga ni baby Naga do Natasha, Akadaje do Alvin Smith, Akinyuma, Hange do Favelov, Maibud, Suguma, Kiungo, Kuzine, Limonyishu, Lejant, Abagabo baragimbwa zikishura, Ndarongowe, Fatingidi, Ubuki, Mako, Umunoho, Umudodo, Ibisusu, Claude Fitzville.
Iyo ngingo ikabitakiriwe neza na bamwe mu baririmbyi twaganiriye naho batashimye kudukoresha amajwi yabo batatu twaganiriye biyamiriza iyo ngingo bavuga ko ije gusubiza inyuma umwuga wabo mu gihe abafata izo ngingo ataco bakora ngo babashigikire ku bwabo ikigo sense nticari kwihutira guhagarika indirimbo zabo ahubwo cari gikwiye gushira imbere ibiganiro Arnonganji numuririmbyi akaba n'umucuraranzi kubgiwe ibihano nk'ivyo sivyo vyo kwihutira ariko hari gihe biba bikenewe gufatwa
igihugu kigira kiva aba musicien abantu bakora muzika kagira abantu bava naho baja kuvuga ngo umuntu ariko araririmba ibintu ariko akora ibintu ntabikora bivuye mu kirere babivuye mu kibano mu bintu abayimo buri munsi haba hari ibibazo ku mpande zibiri ku mpande z'igihugu aho kigeze no ku mpande z'umu artiste none mu artiste asigaye akorera iki akora kugira aronke izo views kugira aronke umukate canke akora kubera ikintu akora acubaha kandi agikunda kandi yizera ko ari ikintu cyo guhindura ibintu canke ari ikintu cyo gufasha igihugu niyo anategeza kuba ikiganiro gikwiye rero ugwego nka sense nico rwarumaze ni igiki gikenewe mu gihugu ni igiki kidakenewe ni igiki nihe dushobora kuganira nihe dushobora kuganira nihe dushobora kurenza urugero nihe dushobora kurenza urugero kuko turetse ngo ibintu byose bibe ngo nuko umuntu akeneye ama views ayo ma views nayo nabantu abo bantu bagenda bakazukumviriza ivyo bintu uretse ko nama views umuntu yagura ikibazo gihagaze ni wewe wica ukora ugikorera iki hama ahantu uri urahubaha ivyo bintu je niwa biravyo uri kurakora uzokumva ubinezerero uzokumva bihagazemo uryohewe ati narakoze ibintu ndumugabo canke bido gutera isoni ati narakoze ibintu bwira ndo nkama views canke igihugu kigeza ahantu aho nivyo dukeneye kumviriza nivyo dukeneye Icyo ni kibazo bose ku mpande zose ategerezwa kwibaza. Turi ahantu twabaye mu gihugu aho canje amisha yirimba tumugabo nyamugabo, umugabo w'ukuri, umugabo surucumu, tukaba tugeze ahantu umuntu aririmba sindanabisubiramwo. Hari ikintu cabaye, hari kibazo cabaye ngaho hagati muri iyo nzira. None duhindura iki? Hama ko bahagarika izo ndirimbo jewe nk'umu artiste nibaza yuko bakoze ikintu gikenewe. Harageze igihe umuntu avuga ati twikubita gashi tugeze he bikene guhagarika duhagarike hama hajemo kuganira
Mu ndirimbo zahagaritswe kuvuzwa mu maradiyo asamiranira mu Burundi harimo n'izasohowe muri kahise nka Nyaranja y'umuhisi Christophe Matata na Abagabo barajya imbwa zikishura y'umuhisi Leonard Niyomwungere ni na hano duce dusozerera ikiganiro ku isoko cuno munsi mwariko mugishikirizwa na Jewe Pierre Gahungu ndabahisango ku munsi wa gatandatu uza naho ubutaha
cari kiganiro ku isoko
arakenuye Pierre Gahungu mu gusozera makuru twabateguriye nkuko bisanzwe ku munsi wa gatandatu twashikiriza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku byerekeye Burundi no munsi tuyasomerwa na Eddie Claude Nininahatswe
amakuru
yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze n'icuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri inondwi tuyatangurire kuri SOS Media chandika ku ngorane za politike zadutse mu 2015 aho kivuga ko ibikomere byatewe n'izo ngorane n'ubu zicibonekeza inyuma y'imyaka 8. Amashirahamwe yo mu gihugu na mva makungu arenga 20 yarasohoye icegeranyo asaba ko abapfunzwe bazira ivyumviro vya politike bafashwe ico gihe borekugwa vuba na bwangu. Ayo mashirahamwe arasaba sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ko yotera intambwe igasohora imitahe abagirizwa amabi yakozwe ico gihe bofatwa bakarengutswa imbere y'ubutungane. Ayo mashirahamwe avuga ko itariki ya 26 ndamukiza mu 2015 ari itariki ntibagirwa yibutsa abarundi n'amakungu ububisha bwakozwe. Ico gihe abarundi ibihumbi n'ibihumbi barasidukanye niyo nka bihereza amabarabara biyamiriza ikiringo cha gatatu kinyuranye n'amategeko cha Petero Nkurunziza. Uguhasha abitabiriye iyo myerekano kwaciye gutangura hakoreshwa inguvu n'ububisha budasanzwe. Amaraso yarasesetse hibonekeza uguhungabanya agateka kazina muntu ku rwego rudasanzwe. Ayo mashirahamwe yemeza ko byakozwe n'inzego z'umutekano zihawe uruhusha n'abategetsi bamwe bamwe mubagirizwa amabi baciye bahabwa amabanga hambaye mu ntwaro w'igihugu. Imvugo zibiba ugwanko guha impigi abicanyi guhirika ukuri kwa kahise hakoreshejwe umugwi ujejwe kumenyesha ukuri no kurekurirana sever byaratose kaje demokrasi. Ninacho gituma ayo mashirahamwe asaba sentare mpuzamakungu mpanavyaha gutera iyindi ntambwe igashengeza abagizwa amabi atandukanye. Amakuru yanditswe n'imyesha makuru tyabandanye na Burundi Eko kivuga ku rupapuro rw'inzira rumwe ku bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini ruzotuma igisata cy'ingenzi gitera imbere kitu Burundi bwahakura inyungu mu gihe bwo kwemera gukorana n'ibindi bihugu na cyane cyane ko kidakora ku nyanja. Ibyo bikaba uko mu gihe ibihugu bimwe bimwe by'akarere nka Uganda, u Rwanda na Kenya bimaze kwiyemeza gukorera hamwe mu ntumbero yo gushyiraho urupapuro rumwe rw'inzira bise mu rurimi rw'Igifaransa visa touristique unique de l'EAC. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru cyabandanye n'ikimenyesha makuru iwacu cyandika ku mbibe zijanye n'uburere bw'intara zizotangura gushyirwa mu ngiro mu 2025. Abanyagihugu bo mu ntara za Mwaro, Murambya na Karusi bavuga ko bitazoborohera gushika ku migwa mikuru y'intara n'amakomine kuko hazo bari kure. Abo banyagihugu ngo ntibizoborohera kuronka imibonano na buramatari wa Gitega na cyane cyane ko itike yo kuyunguruza yadugijwe. Izo mibe shasha ngo ntizizorohereza kandi namba banyarucari baba mu mazone n'amakomine ya kure y'imigwa mikuru y'intara n'amakomine bazo babarondera impapuro zitandukanye. Babona ko izo mbibe zo bazifise cyane cyane intumbira politike gusumbya korohereza abanyagihugu. Aha niho rero duce tugarukiriza amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nozwi mwari kumwe na Eddie Claude Ninahazwe kandi ndabifurije kuranirwa aho muherereye hose naho kwa gatandatu uza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze Eddie Claude Ninahazwe ningaha duciye dusozera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Bakoze abayotororokanije Jean Marinda bashinze na yabashikirije ndabikebanuye naho utaha.